Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya tubashikiriza amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu kuri ino saha.
Ibintu byatwawe bubegeti bwose bwamenetse ubusafuriya bwose bwagiye impuzu zose zagiye nta na kimwe ngaha dufise
mwumva twabanza gusukura aho tuba nta mani byagabanuka tubona bikunze turagenda ku mirimo kamisi yo bana ntibagiye ku ishuri kubera iyo mvu.
Abo ni bamwe mu bagize ingorane mu mvura nyinshi cyane yaraye iguye mu gisagara cya Bujumbura. Tuza kubashikiriza inkuru mu kanya kari imbere ku bijyanye n'imvura yaraye iguye i Bujumbura n'ahandi mu ntara mu Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Makuru ku Burundi, abana batanu bo mu muryango umwe baraye baseze isi, abandi babiri barakomereka cyane ku mutumba Gafumbegeti zone Butahana muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki. Baguwe ko n'inzu ya sidutse bitumwe n'imvura nyinshi yaguye kuri uwo mutumba mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Iyo mvura kandi yatumye nibarabara rya Bujumbura Cibitoke ridahita mu gace ka Nyamitanga muri komine Buganda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Imvura yaguye kuva igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri uyu wa kane niyo yahitanye ibibondo bitanu byo mu muryango umwe bisezera isi, bandi babiri barakomereka cyane ku mutumba Gafumbageti nk'uko amakuru dukesha mu standard wa komine Mabaya abivuga. Uwo mutegetsi avuga ko iyo mvura yari nyinshi ituma umusozi usiduka uhitana inzu abo bana bari yaryamyemwo. Mu standard wa komine Mabayi, Pascal Basaba urwuzuye avuga ko iruhande y'urwo rupfu rw'abana batanu imirima n'amazu bitari bike navyo nyene vyononywe n'iyo mvura. Iyo mvura kandi yatumye ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ridahita kuva ku mugoroba w'uyu wa kane mu gace ka Nyamitanga turi muri komine Buganda. Ivyondo vyaruzuye mu ibarabara bituma abari bavuye mu gisagara cha Bujumbura canke ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke basubira iyo bari baje bava. Ivyo bivugwa na Musafiri Jean Paul, umuhanuzi wa mustanteri wa komine Buganda ajejwe iterambere.
Ibarabara ryononekaye cane ku buryo imiduga minini minini imiduga mito mito yose yaharaye bica bituma abantu urudandazwa ibi byo kugenda guhanahana bajya mu ingendo bisa nkaho zihagaze.
No mu gitondo cy'uno wa gatanu ibarabara rya Bujumbura Cibitoke uruja n'uruza ntirwari rworoshe kubiyunguruza ku mapikipiki no mu mamodokari. Abanyagihugu bo mu Nyamitanga muri komine Buganda bariko bagerageza guca akabarabara imodokari zoba ziracamwo by'imfata kibanza. Hanuzi wa mustandero wa komine Buganda ajejwe iby'iterambere yabwiye Ijwi rya Amerika kwaho mu Nyamitanga hama habaye imyuzure igatuma iryo barabara RN5 ridahita. Musafiri Jean Paul asaba ubuyobozi bw'amabarabara mu Burundi kwishikira aha Nyamitanga kwirabira icokorwa kugira ntihasubire kuba imyuzure ibuze uruja n'uruza.
Twebwe ari bishoboka urwego rwo hejuru abajejwe amabarabara ubwa mbere bobanza bakaza kuraba neza uyu mutumba n'imvura ya mayono nyimisi yose ubwa mbere bakatemberera kugira ngo abahinga abari bo bobanza bakaraba ibyokogwa. Mu gihugu cyacu turafise abahinga bajejwe iby'amabarabara boraba neza ikintu cyokogwa kugira ngo ibintu ntibibandanye iminsi yose byononekara. Rero muri make twagira dusabe abo mu nzego zo hejuru ko boturungikira abanjeniyeri babikwiye bamenye ibintu by'amabarabara icokogwa kugira ngo imvura ntibandanye yononera ibarabara.
Ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ricamwe imodokari zitwaye ingenzi nyinshi ziba zija canke ziva mu bihugu bibanyi by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ngaho mu Cibitoke tukivuga ku mvura yaraye iguye mu bice bitandukanye by'u Burundi, i Bujumbura naho umuntu umwe yaraye yahasize ubuzima, amazu ijana na 48 yarasenyutse n'ibindi bintu bitari bike birononekara. Mugenzi wacu Diane Ndonse yaciye mu mazone ya Ntahangwa aratubwira uko yasanze byifashe.
Aha ni iruhande y'isoko yo muri zone Buterere ku ibarabara rya 12 ry'ikaburimbo rimanuka riva muri quartier Mutakura rigashika ku ibarabara rijya ku kibuga cy'indege. Hari amazi menshi mu ibarabara yateze kubw'iyo mvura yarayiguye kuri uyu wa kane. Imodokari zirengana zisoboka kuko amapine arengegwa n'amazi abantu nabo mu kujabuka bagenda bahetswe ku migongo y'abandi bantu canke ku makinga y'abariko baraca amafaranga
nisengse amashikanje kujabuka kandi
haruguru yaha abandi bantu bariko barakwega ikiraro cimbaho cyatwawe n'amazi kugira bagisubizaho cyahora amakuru duhabwa n'abajeje intwaro muri zone Buterere nuko amazu 135 ari amaze kumenyekana ko yarayabomotse ayandi 139 bakavuga ko ashobora kubomoka umwanya n'umwanya ahandi twaciye harayasinzikajwe n'imvura ni muri quartier Bukirasazi na Buhinyuza zo muri zone Kinama naha nyene amazi 9 niyamaze kumenyekana ko yarayasenyutse abajejwe umutekano muri iyo zone bamenyesha ko batoye ikiziga cy'umusirikare mu quartier ya Mugaruro ahacuruzi Kinyankonge bivugwa ko ariko gwamutwaye avuye ku kazi kuko gwari guzuye abanyagihugu babomokewe ko n'amazu bavuga ko baraye bahagaze kukubura aho baryama abakenyezi nabo bafise abana bato baraye babahetse kugutinya ko batwagwa n'amazi ibintu byonyurwa nuko bari mu bukene bw'amafaranga kuko bavuga ko badashoboye kujya gukota amazu mu yandi ma quartier
ibintu byatwawe bubegeti bwose bwamenetse ubusafuriya bwose bwagiye impuzu zose zagiye nta nakimwe ngaha dufise aha nabana twarabarukuye mbwa turakomeye turahagaza kunyene ntaho tuja ntaho tuva
mwaraye
twisengereje ngaha nyi twagumye duhagaho turafise aho turara nta namwe turatwagumye duhagaze ko uyu
umuje najuriwe na mbanze nk'igihuna cyicaye gusa kwibarabara ku uyu none ndyama hega amahera yo gupanga ntayo mfise naho nogenda mu kinama ngo ndondere yonzi yo gupanga amahera ntayo mfise sinzi tuzokwirukira imana yo mwijuru yonyene nizo tutabara
muri quartier Charama ya kabiri naho kwibarabara muka aho bita ku mabarabara abiri twasanze abantu bariko barakubura basohora amazi n'ibyondo mu mazu aba nabo batubwira ko ibyo bikorwa byabasibije kuja ku buzi bwabo bwa misi yose
mumva twabanza gusukura aho tuba ama niyo byagabanuka tubona bikunze turagenda ku mirimo ya misi yose bana ntibagiye ku ishuri kubera iyo mvu
tumenyeshe ko atari rya mbere ama quartier ategwa n'amazi y'imvura abanyagihugu baho bibaza ko biva ku ikena ry'imifurege n'ihari ikabifitse ubwaguke buto itwara amazi aca muri ayo ma quartier avuye ku misozi ihanamye igisagara cya Bujumbura na cyane cyane komine Ntahangwa abayaze n'itwi rya Amerika muri quartier Charama bavuga ko icyo kibazo haheze imyaka 3 bagishikirije abajeje intwaro n'ubu bakirindiriye inyishu
icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yaraje ngaha mu Charama haraye habaye ingorane arabibona turayimushikiriza turamubwira ingone zabaye aratwemerera ko agiye kubishikiriza kugira barabe nyine byokorwa byihuta gushika n'ubu twarindiriye nta na kimwe turigera tubona sinzi ko baduhebye
bibutse ko muri quartier Gatunguru yo muri iyo zone nyene ya Kinama imvura nk'iyi yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 60 n'amazu menshi cyane akabomoka mu kwezi kwa kabiri kw'2014 mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
turacyari mu gisagara cya Bujumbura kandi twacavuga kuri iyi mvura yaraye yononye ibitari bike ikanahitana n'ubuzima bw'abanyagihugu umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta yagendeye bibanza vyabayemwo umwuzura mu mazone y'uburaruko bwa Bujumbura mugenzi wacu Eloge buri kaneza niho yarari arabidushikiriza
Umushikiranganji Celestin Ndayigaya yazungurutse mu mazone ya Kamenge kwibarabara rya RN1 riva ku mugwa mukuru Bujumbura rija mu ntazo hagati hamwe n'uburaruko bw'u Burundi yongeye muri zone Buterere hamwe no muri quartier ya Charama muri zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura nyene naho mu buto turere imvura yononye ibintu bitari bike harimo amazu hamwe n'amabarabara leta yemeza kuri yamanye imfashanyo zo kuhakora umushikiranganji Ndayigaya
urafise ifashanyo twabahawe ni banki y'isi yose y'amafaranga atari make mugabo kugira ibikorwa nyezina bitangure banki y'isi yose yatubwiye yuko kugira ibikorwa bitangure ibibazo byose bijanye n'umuzibukiro hamwe n'ikibanza cyo kubakamwo station de retention y'amazi teza kuba twakironse gushika ubu rero ibijanye niyo financement banki y'isi yose yaduhaye biciye mu cyo twita piri byasa nuko biko biragenda neza kuko amasoko yose yaratanzwe ikibazo nyamukuru gisigaye kugira kive mu nzira nuko turonka ikibanza cha setemu kugira tuduhe inzira uruzi nyabagere na Kinyankonge acaja muri iyo base de retention amazi ashobore kubandanya ivyo rero nico kitugoye twari kumwe n'izindi nzego zose mwayibonye twikumwe nawo muri setemu turi kumwe nawo muri meri twari kumwe n'umushikiranganji atwara amazi n'ibitunganyo by'ibisagara
ariko rero izo nzego mushikiranganje sindayiga yadondaguye zose biracyazigoye kumvikana ku muturama wo kugwanya iyo myuzure ikunze kwibonekeza mu buraruko bwa Bujumbura
hari habaye kutumvika no kudatahura ibintu bimwe kuko ishiramwe sete mujya gerageze ivyigwa kandi basa nuko ariko araronka ifashanyo mugabo ifashanyo itabaye kiboneka vuba ko hajya ahantu bategerezwa kuhashira ico ibi byo guhingura iyi micafu iva mu rugo nibaza ko nitwava ngaha turagira icegeranyo tuzoshira hamwe ku rwego rw'abashikiranganje ku rwego rwo hejuru kugira dufate ingingo ikibazo kive mu nzira turabuka ivyo bikorwa vyotangura ibi rero bizodufasha kubera nitwamara guha inzira ururuzi nyabagere na kinyankonge aba bantu mwabonye bavuye mu zabo bazoba baruhutse dusaba rero yuko uko bimeze kogerageza kugira turabe yuko muri leta ico kibanza coboneka kugira ibikorwa bitangure no bamenyesha yuko nuno munsi naho tukovuga tuti uduhe ico kibanza cy'imetero 145 ibikorwa byoca bitangura
mu kurindira ko bikorwa n'abanyagihugu umushikiranganje ajejwe ibikorwa bya leta afite iby'abagaya cyo kimwe n'abakurikirana uko amazu yubakwa
turagerageza kubikurikira ariko hari ikintu gikenewe cyane kuko urabona hari abantu bubaka badakurikije amategeko ayico gituma muri leta twafashe ingingo yuko ibikorwa bikorwa hari inzego zitegereza kubikurikirana bakisamaza kandi tugasaba ba chef de quartier aba chef de zone ko ateza gusaba atanga amakuru hakiri kare kugira inzego zibijejwe zibikorereko adusaba kandi abene igihugu yuko bakwiye kubona kabisa ko kubaka badakurikije amategeko ari kibazo kigoye nko twabonye abantu bubatse mu kibanza cha setemu hari inzego hari iki dusaba ubushikiranganje bujejwe kubwo fata ingingo abantu baswega ariko rero twaramaze gufata ingingo ko abo bose bakora ibintu barenza amategeko ico bita action crisoire iryo tegeko twaramaze kugemeza muri leta kandi tugiye kurikoresha kugira dushobe guhana abo bose bareka leta igahomba ibintu ababijejwe ariho bari
ingorane zitegwa n'amazi y'imvura yisuka avuye mu misozi hanamiye mu gwa mukuru Bujumbura ntizibonekeza mu makaritie mu buraruko gusa no mu manuko co kimwe no hagati mu gisagara niko kuko Nakarorero mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ikiraro cyo kwibarabara Avenue du Large mu gisagara hagati cyaracitse bitewe n'amazi y'imvura nyinshi yatumye uruzi muharurenga inkombe rusitura ico kiraro byafashe indwi zitari nke kugira ngo gisanurwe imbere yo gusubira gukoreshwa Roger Urikaneza Bujumbura Ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Ryan Itanga ishaka tubibutse ko turi kuri site ya internet ni wezi3@ radio yacu voa@.com ibiganiro birabandanya
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro jo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro jo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni kwisa isa 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Ni muze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Abakenyezi bari mu bahagurutse mu gufasha mu bikorwa byo gukingira ibidukikije kandi barafise uruhara runini mu bijanye no kubungabunga amatongo kuko ari nabo benshi baba arabirimizi barafasha kandi cyane no mu bijanye n'iterambere rirama mu kiganiro mugenzi wacu Aloise Bigirimana yagiranye na Jeanette Karire Kinyana arongoye ishyirahamwe Assisi rikorera mu Burundi ryishinze gukingira ibidukikije no mu guteza imbere abakenyezi atangura avuga ibikorwa akora umukenyezi Jeanette Karira
turagwanya ubukene dufatiye dukoresheje ibidukikije kandi turagwanya na malaria dufatiye ku bidukikije tugahimiriza n'abanyagihugu cyane cyane abakenyezi kugira gufate neza ibidukikije kubera ariyo ariho dukura ibifungurwa nibyo dukuramwo ibidukeneshe mu byo turwanyisha ubukene nibyo dukuramwo n'imiti itandukanye hanyuma rero niyo migambi dufite ngaha mu Burundi cyane cyane mwumvise kurwanya malariya dukoresheje ibitegwa dukura mu gahinga hirya no hino tukaba dukorana cyane cyane n'abakenyezi.
Urakoze Madame Jeannette Karekinyana. Imbere y'uko umuntu atanguza ishyirahamwe cyangwa umugambi kanaka abafite icyo yabonye gihaze kikaba ari nacyo kimusunika kubikora, niki cyatumye usubira mu Burundi nk'uko wavuze yuko wari mu gihugu cya Canada ukajya gutanguza uwo mugambi mu Burundi?
Mu bihugu biteye imbere hariho abanyafrika benshi ariyo bari nka jewe nakora mu bushakashatsi muri Université Laval muri Quebec, hanyuma nkaba nkorana n'abashakashatsi mu bintu bitandukanye, hanyuma mugabo nkaguma niyumvira iya Afrika nkaguma niyumvira Uburundi. Tuvuze ibyerekeye kurwanya ubukene cyangwa kurwanya indwara nka malariya, ubivugiye muri Canada ubibwira abantu bakumva, mugabo ntacyo biza bifasha abafite ingorane ariyo abanyagihugu ba Afurika. Tumaze guhimiriza abanyagihugu ku byerekeye ibyo byatsi byimeza n'ibindi batari bahora bakoresha mu ngabo biriko biranyika biriko birahera mu gihugu, babonye yuko bashobora kubihinguramo ibintu nk'amasabuni, bacaba rero tuca tubahimiriza kugira babirime babirondere, hanyuma nabo bakabirondera bakabizana nk'ibicayicayi cyangwa nk'imikaratusi cyangwa icanda cyangwa ibiridi bakayizana kuri iwacu muri asisi kuri biro tukayibagurira nka kujya bagurisha icyayi.
Ego ko tukiganiro twagihariye abakenyezi bari muri abo banyagihugu bahungukira canke nabandi?
N'abanyagihugu bose dukorana mugabo cyane cyane dushimikira ku banyagihugu ku mukenyezi, nicyo gituma twakiye tugira n'umugambi na agaprojet ka twise Femme et Climat. Turabye n'ihindagurika by'ibihe tukajya tuvuga tuti reka dushimikire ku banyagihugu ku bafashoni ku bakenyezi, abo bakenyezi ni bamara kubimenya nibo bazosa bigisha amakominote, hanyuma ego cyane cyane dukorana n'abakenyezi nibo babifisemo uruhara runiniya.
Turafise umunywanyi kuri telefone Radegunda, mwiriwe?
Nariko ndajya mu Kirundo.
Yego.
Ariko ndahagaze kugira ngo tuganire. Jewe icyo nashikiriza ni uko ndanezewe cyane ntuye n'uwo mupasoni mukenyezi ashinzwe cyane n'ibyerekeye ubuzima bw'abanyagihugu, agaheza akabushinga agomba yuko amagara yabo atera ajya imbere akoresheje ubuhinga kama agakoresha ibindi Imana yaduhaye ku buntu benshi bakunda kwita Pharmacie du Bon Dieu, kuko ndi umuntu yabigerageje rwose n'icyo ndabishyikiriza ko notanga n'akarorero n'imihereye ko.
Murakoze, turumva yuko mumushigikiye. Reka twakire kandi Renilde agira amajinete aragira icyo abashikirije mwese. Renilde, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Madame Renilde, muri Amajahe?
Turi Bujumbura.
Yego, mwebwe mukora iki mu majambo makeya mugerageje gusigurira abantu mu munota nk'umwe?
Ego, njyewe ndongoye ishyirahamwe ryitwa Association Femme Environnement au Burundi, ni ukuvuga umukenyezi n'ibimukikije.
Ego.
Tukaba dukorera iruhande y'ikibira Parc National de la Kibira i Bugarama. Dusanzwe dukorana na Jeannette Karekinyana, iryo shyirahamwe riramurimira mu bintu yatoye byo gusubiriza ibitegwa kama bijya byati bahora batora bagata, ubu barabirima bikabagirira akamaro ko barabirima bakabishora babisoromye bishora kw'akarire k'inyana agaca bikoresha ibikorwa bindi yaranguye kandi barabironkeramo amafaranga.
Murakoze, turumva yuko mufise umugambi mwiza cyane. Reka tugaruke ku mutumire wacu Madame Jeannette Karekinyana, Radegunda na Renilde, hari icyo ubabwira cyangwa icyo uvuga?
abo ariho aba akenyezi nibimbonera abakenyezi bimbonera kugira badufashe kubera basanzwe dukorana n'abakenyezi bahamwe bo mu kibira mu ibugarama mugabo dukorane eka tubikwize no mu Burundi murabona muri iki gihe cya epidemie ya malaria mu Burundi twigishe badufashe tuje hamwe twigishe vraiment twivuye inyuma yuko ibidukikije bishobora kuba inyishu ku ngorane abanyagihugu bafite cyane cyane bifatiye ku ndwara no ku nzara no ku bukene.
Kiganiro ni muri Isanga turiko turaba uruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije no gufasha mu iterambere ry'abakenyezi nkabo mutumire ni Jeanette Karire Kinyana arongo yishyirahamwe ASSI rikorera mu Burundi. Turafise munywanyi kuri telefone. Jimmy mwiriwe?
Mwiriwe.
Muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Magaze mu ntara ya Cibitoki nashaka gushimira umutumire kuri icyo cyumviro cyiwe yazanye ariko nkana ifite akabazo nashaka kumubaza neti iryo shyirahamwe ryo tumva riharanira ibidukikije ubwo baba bafite imirima barima mu ibyo bidukikije cyanke ubwo abanyagihugu nibo baba baja kubirondera mu mashamba aho gusanga ngo turiko dukingira bya bidukikije aho ugasanga turiko turabihonye nako kabazo nari.
Ego madame Jeanette mu mwishure.
Ego ndashimye kuri icyo kibazo kivuye muri Cibitoke kubera umusenyeri w'ibubanza bubanza deseze bubanze kabitsi irimo ifatanya province ya Cibitoke na bubanza yaraduteye akamo ngo tugende gukorera muri diocese yawe hanyuma arasaba abasaserdoti abapadiri mukuru w'amaparuwase ko bokwitaba icyo kigobwa uyu mugambi ego unyu dukorana n'abamaparuwase yo mu diocese ya Bubanza tuvuge turashobora muri Musigati muri Mabayi muri Ngaha mu Muzinda aho hose turakorana baraturimira bakatuzanira tukagura no kandi no mwishura kandi yuko tubirima ubwa mbere byari mu ishamba mugabo tukura imbuto n'amabutire mu mashamba mugabo tukabitera ahubwo turafasha cyane kubera hariho ibintu bimwe byari byarahonye twagarukiye kandi yindi mishuno mubwira nuko tuvuge nk'igihanga hafi yo mu Cibitoki uyo munywani wa radio ari haratewe n'uruzuba rwinshi hanyuma barabura icyo bajya mugabo twarabonye yuko bafite ibivurahinda ari byinshi muri iyo ntara ya Cibitoki bubanza tuca turabasaba rero padiri mukuru w'igihanga ko yosaba abanyagihugu ngo babishire ngo babizane ibyo bivurahinda ubundi byimeza cyangwa bateye hirya na hino mu ngo zabo tuti nimubizane tubibagurire turabibagurira barashoboye kuzana nko mu ndwi zibiri barazana nk'amatoni ane ku iparuwase yose ni ukuvuga ni miliyoni y'amahera agenda mu banyagihugu.
Ego me murakoze turafise Agnes ariko imbere yuko twakira Agnes reka twakire bwa mbere Alfred twari twabuze mu kanya. Alfred mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Alfred mugire ico mushikirije?
Cyangwa ngomba kubata umutumire?
Ego arakumva?
Nagomba kumubaza ikijyanye n'iki bakorera mu ntara za Bujumbura cyangwa n'ino mu mitumba hagati mu gihugu hagati boshika.
Nicho gusa
kandi kagomba kongera ko amabova boshika ino igihugu hagati bo salatu banaje
mwebwe muri he mwe muri Alfred muri he
kandi munara kanza mu gihugu cy'u Burundi muri commune batagahanda.
Ego
Kayanza tuko turarondera kuyikoreramo turakorera mu Kirundo ukubwira ujye mu Kirundo uca mu Kayanza nka Kirundo kubera hariho abatwitabye mugabo no muri Kayanza hariho bamwe batanguye twarahashize n'ihinguriro ibihingura amavuta aho hafi mu Kayanza ni ukuvuga yuko tukeneye gusa ko abanyagihugu babimenya kugira batangure kuzana ibyatsi kimukayanza gusi kibujumbura ho nyene dukora kubera ntitoronke ibyo duhingura n'ibyo tugura kubera nta byatsi byinshi biriho turakorana n'abantu gushika no mu make ni make buko no mu rutana ni makamba ahantu hose ababwiye mu kibitoki ibanza gushika hariya mu kibira dushaka gukorana noneho no mu Burundi hose
rakoze Aloise Bigirimana mugenzi wacu yaganiriye n'umutumire wiwe Jeanette Karirekinyana arongo ishiramwe ASSI rikora mu Burundi rishinzwe gukingira ibidukikije no guteza imbere abakenyezi. Muri kano kanya rero reka tubumvishe akaririmbo ka Jean-Marie Niyonkuru yaririmbiye Ijwi rya Amerika. Ndakeka namwe muza kugakunda, turagakunda hano ku Radio Ijwi rya Amerika. Munezerwe
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Subizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye subizo chachu Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye subizo chachu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka Ereko isorushiriza Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya Binini kemuri zisha barundi twabo James Fabrice Fabrice nakukunda cyane
Nonyi records
Radio Ijwi rya Amerika uyo yari Jean Marie Niyonkuru yaririmbira Ijwi rya Amerika twizera ko akakaririmbo kabanezereje tubabwire mu ncamake makuru twabashikirije kandi ko
abantu batanu bo mu muryango umwe mu ntara ya Cibitoke bitavye Imana, abandi babiri barakomereka cyane kubera imvura nyinshi yarayiguye muri iyo ntara. Ibujumbura naho nyene imvura nyinshi yaguye cyane cyane mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura, aho umuntu umwe yitavye Imana naho nyene kubera iyo mvura. Twabye kandi ko umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta yashoboye kugendera hamwe muri aho hantu habaye imyuzurire y'imvura. Mwari kumwe na aho yanitangisha kano kwira dijwi rya Amerika. Twizere ko mubandanye mwumvizera dijwi rya Amerika. Makuru ya carabandanya, tubifurije weekend nziza, ariko mukanya gato amakuru arabandanya.